Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri bene za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kuwa mbere tariki 29 y'ukwezi kwa mbere mwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Amatora ya kamarampaka yo kwemeza canke guhakana ihinyanyurwa ry'ibwirizwa washingira mu Burundi yatekanijwe mu kwezi kwa gatanu, mu gihe ayandi matora arimo amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe mu mwaka wa 2020, ni ukuvuga mu myaka ibiri iri imbere. Yamara abarundi batari bake barimo barongoye abandi hamwe n'imigambwe baracari hanze y'igihugu. Mbega umurwi w'igihugu wigenga seni ujejwe gutunganya amatora ugejeje he ico gikorwa? Mbega imigambwe yoyo ivuga iki kuri ico gikorwa cyo gutegura amatora? Ibintu mwifuza ko vyorangurwa imbere y'ayo matora kamarampaka hamwe n'imbere y'amatora tekanijwe mu mwaka wa 2020 n'ibihe? Mu kiganiro muri sanatu y'umunsi twatumiye komisere ajejwe inyigisho no guhanahana amakuru mu rwise ni Prosper Ntahorwamiye. Mwiriwe neza Prosper Ntahorwamiye.
Mwiriwe neza.
Murakomeye?
Turakomeye. Mweho n'impore?
N'amahoro. Turi kumwe
ni
vyiza cyane. Turi kumwe kandi na Zeno Nimubona, umukuru w'umugambwe Parena. Mwiriwe neza Zeno Nimubona.
Mwiriwe neza.
Murakomeye namwe?
Yego turakomeye.
Ni vyiza cyane. Turi kumwe kandi na Abel Gashatsi, umukuru w'umugambwe Ipona wemewe n'intwaro yo hagati mu Burundi. Mwiriwe neza Abel Gashatsi.
Mwiriwe cyane.
Murakomeye.
Turaho kandi umugambwe wadasiga na Itona ni umugambwe wemewe n'amategeko, nta wundi mugambwe rutemewe ubahari, uwo nta mugambwe uburimo.
Yego mereka rero tutatesheje akanya bariko baratwumviriza, dutangure kuri mushiga ntahe Prosper Ntahorwamiye, igikorwa cyo gutegura amatora mu kigejeje he?
Mwakoze kumbaza ico kibazo. Aho igikorwa cyo gutegura amatora kigeze, umugwise ni uherutse gushira habona urutonde rw'ibibanza abenegihugu bazokwiyandikishiriza ko. Ubwo rutonde nago ahenshi usanga ari nk'amashuri abana bigamo, n'ibibanza hafi 3733 nico bita centre d'inscription. Mugabo muri ivyo bibanza rero harimo ahantu bazokwandikira ico twokwita bureau d'inscription cyangwa unité d'inscription 11583.
Intambamye gushika ubu mubona ko mushobora kugira n'izihe muri icyo gikorwa?
Nibyo, nta gikorwa kitabura ingorane, ariko muri rusange nta ntambamye tubona z'agacamutwe zobuza ko icyo gikorwa gitegekanijwe mu kwezi kwa gatanu kiba.
Mu mwaka wa 2015 hari imigambwe itavuga rumwe na leta yanse kwitaba ayo matora, muribaza ko ivyo bishobora gushika muri ayo matora yose imirije? Hari ikintu mu murwi wanyu mwakora kugira ngo abanyapolitike bose bizere ayo matora?
Ico kiri mu gisata no kwita c'inyigisho zo gukunda igihugu, izo nazo zitangwa mu mpande zitandukanye, ziratangwa mu migambwe, hari n'ubushikiranganji bujejwe inyigisho zo gukunda igihugu. Ubu nibaza yuko mbere isekeza ririho mu gihugu n'ibyo gusigura iminyanyo z'ibwirizwa shingirizo, nabyo abarundi bose bariko barabikurikirana, baba abarundi bari mu gihugu hagati cyangwa abarundi bari hanze.
Mu gihe umurwi wanyu utoba ari wo uzotunganya ayo matora, agati mucira abazoba bari mu murwi uzobujeje gutunganya ayo matora naka?
Icyo kibazo sindagitahuye neza. Ibwirizwa shingiro rivuga yuko abategura amatora ari umugwise, nini ko ndabizi, sinzi izo bindi iyo byaba bizananye, mugabe bishitse urumva si twebwe tuzoba ari ingingo z'igihugu.
Yego reka namwe Ezena nimubona mutubwire ukuntu ayo matora ariko ategurwa, birabashimisha bwebwe ku gatwe kanyu, eka n'agatwe ku giti cy'aba abo murongo w'umugambwe Ipona? Mushyana Ezena.
Nuko wabajije je?
Yego.
Nabajije Zeno.
Yego Zeno.
Mu bisanzwe iri bwirizwa shingiro ririko rirahinduka uno munsi, abanyapolitike harimo n'umugwi niba tazirengagije cyari gikorwa cyategerezwa guhinduka imbere y'amatora y'ibihumbi 2015 muri ivyo hariho ingingo asaba yuko urupapuro rw'inzira rwategekanijwe kuri ayo matora mu ngingo ya 28 basaba yuko bohindura ingingo bo kwisunga ingingo y'amajana 299 y'ibyirizwa shingiro akaraba ingene ibitigiri byategekanijwe ziyarusha ku nkehwa no ku bakenyezi byoringanizwa neza gusumba kugira ngo bishike ku ntego amajana ku ntego y'amasezerano y'iyarusha. Ivyo rero byateza kwigwa n'imigambwe yose icyo twarabyumvikanije n'umugwise ni urimwo, ariko uko byagenze ubu uko tubibona uku bifuza ko abazwa ntibabajijwe. Nzi ko ibwirizwa shingiro ryoba ari ryo imigambwe mikenya canke ryoba ari imigambwe myinshi amwe yoba ari myinshi rero tukaba twarakumiriwe kandi twari dufite intererano duterera kuri ico kibazo cane cane ko ibwirizwa shingiro ryahaheruka twari dufise icyo turikema mu gutandukanya inzego z'igihugu mu kugabangana ubutegetsi bimwe inama nshingamateka n'inama ijejwe ubutungane ayo ya le pouvoir judiciaire la pouvoir exécutif no kugabangana ubutegetsi ku bitigiri by'amoko
kuri ibyo bitigiri by'amoko umushyanaheze no
aba gutandukanya ubutegetsi iribwirizwa shingiro ntiryabitegekanye ryabitandukanya nicyo gituma mubona izi ngorane ziriho haba no kugabura ubutegetsi ku bakurikije umwoko ntabiriho hari inyama gusa baba baragabuye nkurikije amajambo bahora bavuga n'ijambo ndakunda bagabuye ibibanza gusa naye handi ubutegetsi ntabwagabuwe.
Ego mushyanaheze no nimubona kuri icyo kibazo nyine mwavuze cy'ibitigiri ukuntu ubwo butegetsi bwugabanganywa hisunzwe ubwoko hariho abarundi benshi bavuga ko ivyo ari nk'ukwemeza amacakubiri bakayashira mu mategeko bakayemeza mu mategeko abo barundi mabwirike
nta kwemeza ntuzeye iyo muri demokrasi bavuze ko ubutegetsi bugabugwa sinibaza ko demokrasi ari y'amacakubiri bavuga ati ubutegetsi bugabugwe n'inama nkenguzamateka nshingamateka ni na n'ubutungane na leta ubutegetsi bugabugwe sinibaza ko rero demokrasi yo bari y'amacakubiri mugabo no kubwoko baragira bati kubera ikibazo haba hari hinjyane bapfa ubutegetsi ntibisubire kugaruka niba busangire kugira ngo bakinge ubutegetsi gituma babugabura bakurikije amoboko mwibuke icyami cyatumye amasezerano y'Arushaza kwari uko abahutu bagira bati iyo leta iri mu bwoko bumwe n'igisoda kiri mu bwoko bumwe irarenganya abahutu kuko ntiyarenganya abahutu harenganya inzego nicyo gituma rero izo nzego bagira bati bazisangiye icyo kintu gica kihava rero se amacakubiri ahubwo ni ukuza kuyakinga
mu kanya gatoyi ukuntu amatora ariko ategurwa muri iki gihe murayizeye muzoyitaba mu mugambi wanyu
amatora uko bitegekanije amatora iyo ariho baravuga ko ubu tugeze mu ibwirizwa shingiro rero mu gutora ego cyanke oya gushika ubu bavuze yuko ibyo gutora ego cyanke oya bitavugwa n'ibikogwa ibwirizwa abagenga amatora ya komisiyo elektorale hari habo yavuze ko ibyo bakora itayiraba urumva rero bihezeje kutayiraba ca turondera uri ko araringaniza amatora tugaca tumubura kuzoyitaba n'uko tuzoyitaba niho hagera icyo kibazo tuzobaha inyishu
icyo kibazo cyo kubura abatunganya amatora
turakigaruka ko ubu twateza kuba twaronse ibwirizwa shingiro ubu si no kubyira neza ibirimo ntayironse mu bindi misanzu bateza kubiduha ofisiere makugira ngo tugire icyo tuyigishije ko natwe icyo twovuga tuti muze muri neguriki cyangwa mushimiki
ego me umushya na prospera ntarwanirira mukanya ariho umuco kuri ico kibazo ariko reka tubaze na mushya na yabere gashatsi nawe nyene ukuntu mugambwe prona babona itegurwa rya matora duga kwijambo
murakoze twebwe mu mugambwe adasigana itona kubijanye cyane cyane ni integuro y'aya matora y'irwiza shingiro ico twovuga nuko umugambwe adasigana itona warashoboye gukurikirana kuva mu ntango kuva bashiraho umugwi uhinyanyura ibwirizwa shingiro umugambwe w'adasigana iprona wari ufise uwuserukira umuhinga hama twagenda tubikurikirana gushika none munsi hama iyo bwirizwa shingiro umugambwe w'adasigana iprona ndetse warashoboye guterera kubijanye n'ivyagiye bihinyanyurwa muri iyo bwirizwa shingiro aho tukavuga tuti umugambwe w'adasigana iprona uno munsi aho ugeze n'ukuri kurabikurikiranira hagufi kugira kumbure kukibazo kijanye n'ukuzotora yego canke oya umugambwe w'adasigana iprona ico nomenyesha abanyumviriza nuko uzokwitaba uri kurakurikirana ubu kumbure prosper araza kubishikiriza aho muvuga abageze uno munsi numvise ko bariko bashiraho cyane cyane abazogira abazoharura abazokwitaba ayo matora aho rero naho nyene umugambwe w'adasigana iprona warabikurikiranye novuga ko rero gushika kuri ino saha umugambwe w'adasigana iprona uri kurakurikira hama kumbure nitwinjira mu ido n'ido mu byahinyanywe n'ibindi aho noheza nka gico shikiriza mugabo novuga ko iprona yarakurikiye ndetse mvuze mu ndwi heze imigambwe novuga ihurikiye muri forum de parti politique mu Burundi ku munsi mu ndwi heze yarashoboye nayo kuronka inyigi abakuru b'imigambwe barasiguriwe barahabwa niyo ntegoro y'ubwiriza nshingiro ishasha kugira ngo nabo bahigire icyo baterereye iyo nama yarabaye mu ndwi heze
hari ikintu mwobwira nk'umurwi ujeje gutunganya amatora cyane cyane mu vyerekeye ukuntu icyo gikorwa cyogenda neza murashima byose nta kanenge nta tunenge turimo gushika mubona umugambwe wanyu
utunenge ntitubuze icyo nobwira umugwi seni nuko koko wobe umugwi wigenga kuko twagiye turabiraba hamwe hamwe haho usanga koko naho umugisha muri ngaho turavye mu gushiraho abawuserukira no vuga mu France le demande madrasemi tugashika cyane cyane muri no minsi aho bariko barashira abazoba bariko bari barambika urabona koko ko hari ibibazo bitari bike aho usanga hamwe hamwe bagerageza kwandika bakandika abazoharura mugabo ukeye ugasanga intonde zahindutse aho rero kebura umugwiseni ko uba umugwi wigenga ukakora igikorwa nk'umugwi wigenga abari kumbure mu mugambo uri ku butegetsi abari muri administration ntibaze babinjirira baba umugwi wigenga kuko aya matora y'ibwiriza shingiro ni nayo kumbure babatubwiye ko abazokwandika ubu batazosubira kugira n'abandi kwandika kuko abazabanditse ntibazoca bitaba n'amatora y'2020 murumva ko icyo gikorwa rero gisaba abantu bizewe na bose bakora icyo gikorwa mu ntumbero y'uko amatora yoba amatora meza cyane
mu imbere y'uko duha ijambo mushya ntahe prosper ntarwamye kugira ngo yishure ibyo bibazo reka byo kwigenga n'ibibazo cyane cyane byerekeye abatunganya amatora reka tubanze duha ijambo munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika amede mwiriwe neza
Mironeza
Muri hehe?
Yeneza naize bundi bgambarangwe.
Bgambarangwe ni hehe?
Mu ntara ya Kirundo.
Mu Kirundo? Yego me mu izina ya Kirundo ninde?
Ba?
Izina ryawe ya Kirundo?
Nimubona
Amede murasiki bazo icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane kwitegurwa ry'amatora mu Burundi.
Yego cyane. Cyumviro ngomba guterera nuko no imiriza umugiseni cyo gutunganya amatora no gukurikirana aba biriyandikwa ririko rirategurwa nuko utokwigira ubogegwa wokora wigenga by'ukuri uko wama wabikoze kandi twizere yuko tugomba uko uzosumbirizaho kuzo wabikoze n'indi myaka ihetse kugira ngo by'ukuri n'abatashoboye kubona yuko batashoboye kuba bari ngaha mu Burundi babone yuko uri kurakora wigenga kugira ngo kumbure mu 2020 amatora y'umukuru w'igihugu ari karaba bazobone bati ariko warakoze wigenga reka rero natwe tubonira akajyo ko kwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu kugira ngo dushobore natwe kuba mu nzira.
Murakoze nimubona Amede, reka icyo ni kibazo cyari cyashikirijwe na mbere, reka duhe ijambo umushyana Prosper Ntarugamye agire icavuze kuri izo bibazo byose.
Murakoze, icyo nubwira abarundi n'amakungu batwumviriza nuko aho ibikorwa bigeze ubu nkuko bamwe bamwe bagiye baraca ku masonga uw'imigwi sepi n'imigwi sesi, ni ukuvuga imigwi serukira seni ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amaprovensi ramaze kujyaho. Ubu igikorwa gikomeye giherutse gukorwa ni ukugena abazorusansuma abantu abo nabo ni bamwe bazobakwiragiye ku mitumba uno munsi mu ntara zitari nke batanguye inyigisho. Tukaba twizeye ko mu ntango z'ukwezi kwa kabiri atake duciriyemo itariki tuzoyishikiriza mu minsi ya vuba iyandikwa ry'abenegihugu bifuza kwitaba amatora rizoba ritanguye. Iyo ngira ngo ni ishumu bwa mbere navuga. Ibisigaye navyo nk'ibijyanye n'ibitabo bazokwandikwamo ubu seni isosiyete yatsindiye iryo soko iriko yabitanga, twizeye ko muri iyi minsi icyo gikorwa kizoba caheze. Hama ibyo navyo badusaba by'ubwigenge ni ukuri twebwe turagerageza gukora uko dushoboye twigenga, ariko kwigenga ubwa mbere no kubahiriza amategeko. Hama kwigenga ni ukuvuga yuko kuba kudakorana n'abantu, wigenga n'ibyo mu guseni urigenga ariko wigenga ukorana n'inzego zitandukanye kuko hari ibikorwa seni ubwayito kwishoboza turakorana n'imigambwe n'ikimenyamenye igihe twashyiraho abo bantu imigambwe twari isabye amazina muri bo turatora kumbureho bari imigambwe itashimishijwe n'ibitigira ukuntu bingana ariko muri rusange bose basa n'abarimwo. Hama ikindi naco ku bijyanye n'abo bantu bavuga ati mbega hageze hazogera ryari gusigura ego cyangwa ya ico gihe ntikiragera, igikorwa kiri ubu ni ugusigura impinyanyuro ziri mu ibwirizwa nshingiro. Izo mpinyanyuro nazo zisigurwa n'inzego za leta cyangwa inzego za leta zatumye izo siguro nazo zihabwa abarundi bose mu budasa bwabo baba bari mu migambwe yumva kuri ku butegetsi cyangwa imigambwe biba yumva kutari ku butegetsi n'ikimenyamenya nta n'umwe hakana ko atazi ko ibwirizwa nshingiro ariko rasigurwa. Muti none ni ryari hazogera abantu bakagira uburenganzira bwo kwigisha oya cyanke ego? Icyo ni gihe umukuru w'igihugu aba yararitse abenegihugu, iyo yararitse abenegihugu itegeko rivuga ko ashobora kubararika iminsi 60 imbere y'uko itora riva cyangwa iminsi 45 imbere y'uko itora riva. Muri icyo kiringo rero imbere y'uko itora riva hari indi minsi 14 itegekanijwe mu Gifaransa bita campagne electorale, ni muri iyo minsi 14 iba itora rigira ribe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ati muri mwe badusigura by'ibwirizwa shingiro jewe naranyuzwe nzotora ego, uri nati muri bintu badusigura by'ibwirizwa shingiro jewe sinanyuzwe harimo akaze nzotora oya. Muri icyo gihe rero imigambwe n'abandi barafite uburenganzira bwo kugira icyo no kwita kampanye ya ego na kampanye ya oya, ariko mwumve ko ubu iyo kampanye itaragera. Ubu kampanye ni ugusigura iminyanyuro ziri mu ibwirizwa shingiro kugira ngo umurundi azotore icyazi, ngira ngo ku byari byashyizwe n'ibyo no bandatanga kunyishu bisigaye turaza turebanda ayo mubibazo biza gutangwa.
Yego, mireka duhe ijambo mu kane gatoya cyane rwose Zenon, ni mubona agira icyo avuze cyane cyane kuri icyo kibazo cy'ubwigenge kandi nyisho mu gihaye mu kane gato Zenon.
Ubwigenge nibaza ko ari byinshi cyane kuko uyo nyene Prosper yaravuze ko ivyo leta ikora adafite uburenganzira bwo kuyihagarika, urumva nta bwigenge bagira.
Mushyana he abere gashati ikibazo cy'ubwigenge mwari mwagishikirije mwa mwanyuzwe n'ishuzi itanzwe.
Murakoze kunyisho umu Prosperi aduhaye nibyo umugwese ni uragerageza kandi yatubwiye neza yuko bategereza gukorana na leta birumvikana n'imigambwe n'abandi, ariko kandi icyo tuvuga ni ikihe? Kandi umugwese urumva ufise abawuserukira gushika hasi kure, aho tuvuga tuti yumvise akamo twate bogerageza bakaba hasi cyane cyane ababaserukira mu ntara amasepi ababaserukira mu masesi, hama bakumvisha ko abarongoye intwaro nibyo bokorana mugabo ntibagende cyane cyane babinjirira babategeka ati kuringa hanyi kuri aba bantu babaje rusanfere bo ngaha hanyi aba basohotse nimubahindure mushira haba hanyi. Muri icyo gihe kombore bo bivuga ntakiri kare mugabo ntibabatamike ngaho bivuga ko byoheza bigatuma aba rundi bose abashaka gukurikirana aya matora ndetse babona koko ko umugwise ubaserukira kandi uri kubatunganyiriza neza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamera bandanya kumviriza iradio y'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Steve. Mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, ni sawa k'ijwi rya Amerika.
Yego, muri hega Steve?
Ndi ngamisagara cha Bujumbura.
Izina ry'ikirundi ni nde?
Nzoyiheba.
Sinzoyiheba, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Nashaka kuvuga ku byerekeye inshuti ibwirizwa shingiro.
Yego.
Murabwiye uko bazakwigisha ego canke oya. Mugabo kumwe ngo abatekano mugihe bari mugihe baba batembereye hakanaka bavuga yuko bo bamaze kunyurwa n'ibwirizwa shingiro bigisha ego. Mugabo abagisha oya nabo bakaba batarara ku burenganzira kugira ngo bigishe oya. Ariko abaza none bakwiye ko baza kwigisha ego canke oya mbere yo kuza mugabo batabanje kwigisha abanyagihugu babwira ati ibwirizwa shingiro rihinduka hahinduwe iki kubera imboni n'izi twahisemo kurihindura rero mubona gute ibyo hindurwa canke gute bibazo ko bari kubanza bakigisha abanyagihugu bakabatahuza neza n'impamvu rihinduwe kugira ngo bamenye ko bashobora gutegura ego canke oya mugabo bati impamvu
yahinduwe. Murakoze Steve Sinzoyiheba mushana Prosper ntarwamiye. Hari abatetsi bashobora kuba baratangwe kwigisha gutora ego mu gihe bashaka kubwira abanywanyi babo kotora oya batararonka bwo burenganzira. Mbe hari bihano bitekanijwe ku bantu bo barenga kuri ayo mateko ku mwatu wiko igihe cyo gutangura kwiyamamariza ayo matora kitaragera.
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Icyo kibazo abantu bamwe bakigaruka kuko sinzi ko inyishu dutanga itarabanyura. Kuva itariki 12 z'ukwezi kw'12 umwaka w'2017 niyo nyine icyubahiro umukuru w'igihugu yatanguze icese ikogwa na kwisekeza ryo gusigura ibyahindutse mu ibwirizwa shingiro hari mu komine ya Bugendana mu ntara ya Gitega. Muri icyo gihe rero imbere y'uko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu ararika abene igihugu kwitaba amatora nyezina ikintu bita mu Gifaransa convocation des électeurs. Leta ifise umugambi iri kuyakora ni muri iyo ntumbero rero leta iri gusigura ibwirizwa nshingiro n'uburenganzira bwayo bwo gusigura ibwirizwa nshingiro kuri mu mabanga ijejwe. Aha rero nagomba ndavuga abarundi n'amakungu banyumva batwumve neza kuko ngo ubanza rupfira mu ruvugano kandi nk'inkwari zisezerana mu masesa. Muri iyi minsi nyine nicyo mukuru w'igatararika bene igihugu kwitaba amatora sini nta burenganzira ifite gukontorora akazi ka leta kandi woze no abishimika ko niba atari muri kampanya ya politiki atatubwira ati ingingo y'ibwirizwa shingiro mu murenze ni iri leta ibandanya amabanga yayo ikora mu mabanga yayo rero uba harimo n'ibyo byo gusigura ibwirizwa shingiro kumbure no kuvuga aho yo bihagaze nibisanzwe kandi babyumva. Mugabo ari kampanya yo kuvuga ego canke oya iyo ntiragera twebwe rwose ni naho duhagaze kandi ho tuzobarizwa ko mugihe batanze uburenganzira bw'abigisha ego nabigisha oya hari uwabujijwe aho baritwara sendi zogira ico tubivuze ko muga ntubaze sendi ubungwe ko n'ibyo leta iri kirakora uburenganzira mwibwirizwa nshingiro ntibabuhaye sendi acambari ati urasubira usome neza mu ngingi nini hari ngingo mutasube neza byo dufasha ariko ntibaze barakuze inkuru ku maradio babwira abantu leta iri kirakora amabanga yayijijwe twebwe se dukontorora leta muri iki gihe.
Mu shana heze no nimubona mukanye gatoye cyane gose inyisho
ta uyibujije amabanga yayo y'ukuringaniza ibya leta uburenganzira bwayo. Mugabo ikibazo cyerekeye amatora ni ukuvuga haba ego na oya ivuze ko ishobora kwigisha kandi nabo muri leta baramaze kubiharira kenshi bati reka ntiyaragera reka leta nibireke uwo oye ajejwe kuringaniza amatora akica amatwi none wewe wumva yigenga gute nabo muri leta nyene bo nyene bagira bati iki byo oye birekereka kwitwigishe gusa nayo byo gutora ego cyane oya bizoba bifite umwanya wazo none uyo yubadiyejwe ko kubinganiza iki atabimaze ataringaniza ibyo nyene hanyuma kuri ibi by'ibwirizwa shingiro iyo komisiyo elektorale mu rupapuro rw'inzira rw'amatora rwasinywe mu 2013 yari ifise yari ni sinyatere w'ugo rupapuro w'ingene ibwirizwa shingiro ryo hinduka kuri ivyo nakubwiye kuvyerekeye amasezerano y'Arusha none uburori ifise ni yagiye kwitaba ugo rubanza gute bari ko bayihamagaye ikitaba n'iyo dokima ikayemeza iyo dokima ndayifise n'iya ministere z'interiere none ubwo yuba yakoze iki ngubu kugira ngo itwereke ko yigenga muri ivyo vy'amatora
mushanahe beregashatsi umurwise ni urafise urenganzira bwo guhana nk'umutegetsi yoba yarenze ku mateka janye cane cane n'itunganywa ry'amatora ashobora kuba yiyamamaza mu gihe igikorwa cyo kwiyamamariza ego canke oya kitaratangura
murakoze mu bisanzwe leta ubu igikorwa iri kwirakora kandi numva yateza gukora mu gusa abarundi n'amakungu ico bakumva nuko iri hinyanyurwa ry'ubwirizwa shingiro wabaye umugambi wa leta baracaye baragira n'integuro iraja mu nama shikiranganje barabikorera ko hama barafata ingingo baravyemeza hama barafata rero ibisekeza by'ukujya kubisigurira abanyagihugu kugira abanyagihugu nabo bumve ko babumvishe icatumye biyumvira guhinyanyura iribwiriza shingiro twebwe rero nibyo nkuko bavuze twarabyumvise ko hamwe hamwe wasanga waserukiye leta abisiguye hama agaheza agaca saba abari ngaho ko boheza bakazotora iryo bwiriza shingiro twebwe ngaho tuvuga tuti kumbure kubisigura nibyo kuko bobo nibo babikoze kandi iyo ugiye gusigurira umuntu icyo wakoze mu bisanzwe naho utamubwira ngo tora yego cyanke oya urumva ko yategereza nawe acayumva ko ugiye kumusigurira uba ushigikiye ko icyo kintu cotorwa ariko kandi ko hari kiringo gitegekanijwe n'amategeko icyo kiringo nacyo kikaba twebwe abanyamigambwe abazotora n'abandi tukaba taragera ko tuvuga tuti tuzoritora cyangwa ntituzoritora nabona ko intumwa za leta nazo zogerageza zigiye gusigura bagasigura bagasubira ariko bakarindira icyo kiringo cyo kuzoheza bagahamagarira abanyagihugu bakazojana n'abandi n'abanyamigambwe n'abandi kugira ngo tuzovugire rimwe ko tuzoritora cyangwa tutazoritora nawe navuga nti wasigura mugabo bakarindira kumbure iyo fazi igira kabiri ijanye no kuzovuga ko tuzogemeza cyangwa tutazogemeza
muri ko murabandanya kumviriza iradio nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Bonaventure Mironeza
Mironeza
Bonaventure izina ry'ikintu ni nde
Nzeyimana
muri hehe
Kasuru muri Tanzania
yego me murafite ikibazo murafite icyumvise turi ko tuvuga cyane cyane kwitegurwa ry'amatora mu Burundi
na mfise utubazo tubiri
yego
ubwa mbere nagomba kubaza amenye yuko nyimba nk'abarundi baba bari mu bihugu byo hanze ko baba bari kure gutora na cyane cyane kuri abo bene wacu b'impunzi bari mu makambi dufate ziriya za nyarugusu za mutenderi yuko bariya bari kure gutora hanyuma ikigira kabiri ni iki kijanye na zino mpunzi zibandanya zihunguka ariko tukaba tubona yuko arudisirema y'abazotora yoba yimirije eske ari nk'amwe boshobora nko guhunguka basanga arudisirema yarashoboye kuba bazoba bari kure gutora cyane bazoba bari kure gutora bizogenda gute ko wumva atacemeza yuko bazoba bafise yuko cemeza yuko bazotora bazoba bafise samakoze
murakoze Bonaventure Nzeyimana reka ivyo bibazo tubishikirize Prosper Ntahorwami
murakoze kumva ico kibazo uwo muntu arajije ati mbega impunzi zizotora n'izotora nimbabizi umuntu yatiswe impunzi abasa n'uwatakaje ubwenegihugu impunzi nitora mbwa nibataruka mu Burundi bazotora ku Barundi bari hanze ndabivuze mu majambo abiri mu mico ibiri hari abarundi bari hanze bafise bitwa impunzi hari n'abarundi bari hanze mugabo batatakaje ubwenegihugu bw'u Burundi nk'aba bari bakora mu ambasade cyangwa abarundi bari hanze ku mbuga zitandukanye hari abari hanze bagiye kwiga hari abari hanze bagiye mu masaje hari abari hanze bagiye mu bintu bijyanye n'ubuzima bwo kudandaza cyangwa iki mbere n'abo barundi ntibatakaje ubwenegihugu mu nteguro yo kwandika abarundi twiteze muri iyi minsi iza tuzorungika ibitabo mu ambasade n'ahantu dufite amakonsula babandike nk'uko duhora tubigira twandika n'aba barundi bari mu nzego z'ugucungera umutekano hari mu bihugu bya Somalia na Centrafrique ibyo ni ibintu twama dukora abo barundi baratora mugabo abarundi badatora na barundi babitwa ko bitwa impunzi kuko abo muri icyo gihe basa n'abatakaje ubwenegihugu muri iyo batashe ati ubuhunzi biheze basubiye kuronka ubwenegihugu bazokwandikisha batore aho ni kuri uwo murundi
yarabaje ikibazo cy'ingene bazobandika kuri ze nawe avuga rwa rupapuro rw'inzira guherekeza amatora mu 2015 nashaka kumenyesha abarundi n'amakungu atuba ko ayo matora aza yarabaye mugashobora kuba ari byashikirijwe bibandanye nagira mubwira umushinga ntahe zeno cyangwa umugabo zeno yuko urupapuro rw'inzira rudasubirira ibwirizwa nshingiro cyangwa rusubirira ryategeko rigenga amatora zari by'abanyepolitike biyumvikaniye kubo nyine kugira ngo amatora mu 2015 agenda neza mugakabona yuko akirimo icyiyumviro kizima n'ubucokora arakizana bene gusinya urupapuro rw'inzira niho bari nubu bazogaruke barusinye sendi nibyo niho yari yewe kaburorizi nk'umugwi uringaniza amatora n'ubu yose ni ikiri twebwe cyangwa abandi bazoza bavuga n'ibyo bumvikanye sise nizo bisubiza inyuma mu gice umenya cyo nuko urupapuro rw'inzira rudasubirira ibwirizwa nshingiro cyangwa itegeko rigenga amatora
mushyanahe zeno nimubona mu gihe cyo muvuze ku kibazo kimwe cya kabiri cyashikirijwe na Bonaventure Nzeyimana cyerekeye cyane cyane impunzi zihunguka mu gihe gikorwa cyo kwandika abazotora kizoba kimaze kurangira ikintu mwifuza ko cyoshikira izo mpunzi byogenda gute kugira nazo ngo zigire uruhare mu matora
kubyerekeye impunzi bisanzwe ibiganiro twarimwo imbere ya byaterezwa kuba byaheze imbere y'amatora niyo byari gutuma hataba n'izo mpunzi kuva mu 2013 ibiganiro byari byaratanguye iyo biringanizwa neza nibaza ko ata mpunzi ziba zihari cyane cyane ko amasezerano y'Arusha yagomba guhungura abantu iyo bibwirizwa shingiro bariringaniza nk'uko amasezerano y'Arusha yabaye nta mpunzi ziba zihari none ko byashitse urumva Prosper ambwiye ko amasezerano adasubirira amabwirizwa nta kamaro ko gusezerana iyo handi yaba twasezeranye tubaye twobisubiyemo tukagira tuti none rimwe twasezerana ikibi n'iki kiza n'iki uko ibiganiro ibwirizwa iyo urishyizeho hariyo abagira bati yamara urumva ntiriba rikibaye ibwirizwa riba ribaye agahotoro naho urumva hari aho birashika ukagunda ukakarega akarenga cyangwa nawe ukirevoruta
mushyana yabere gashatsi hari amakuru muri iminsi atangazwa y'abarundi batahuka bahunguka bavuye makampi bahoramwo impunzi haba muri Tanzania cyangwa ahandi ikintu mwibaza ko cokorwa kugira ngo nabo barundi batahutse mu gihe utahuka ikintu cyo kwiyandikisha caraheze hari ikintu mwosaba kugira ngo nabo barundi nyene bashobore kugira uruhare mu matora
murakoze nivyo tumaze iminsi twumva ko muri no minsi ari abarundi benshi ariko baratahuka ndetse kumbure n'inyuma yaho hariho n'abandi barundi bazotahuka imbere yuko kumbura amatora yandi 2020 aba twebwe mu mugambo w'adasigana isiporo nico dusaba ubwa mbere nuko amatora meza iyo yitabwe n'abarundi bose bishobotse ariko kandi murumva ko kumbure haraho bizogorana ko tuzaye amatora azoshika impunzi zose zatahutse ku mpunzi zizaba zatahutse muri ino minsi tutaratora ibijyanye n'ibwiriza shingiro umugwi seni n'abarongoye igihugu bokora ibishoboka byose kugira ngo uwo murundi atahutse mu gihugu azotore ni ukuvuga bamwandike nabo bavuga ikirimo cyo kwandika kuri bene abo bantu nibaza ko babagira icyo navuga entretement special ikindi kibazo gikomeye kitavuze ngaho no kuba ari mu gihugu hari ikibazo kijyanye n'uburangamuntu aho usanga kumbure uri kuraraba inyenda ibintu bimeze ata abanyagihugu bose ntibafite karangamuntu hariho abakiri bato ataburangamuntu bari bwaronke kandi muri abya amatora imwe nazo bameze hariho aya matora y'ibwiriza shingiro mugabo kandi hariho n'amatora y'2020 kandi twumva umugwisa nutubwira yuko iyandikwa rizoba rimwe nukuva rero hariho n'abana bafite imyaka 16 no munsi hazogera mu 2020 bageze gutora naho tuvuga tuti umurundi wese bagerageze cyane cyane boroherezwe mu itangwa ry'uburangamuntu kugira ngo ntihagire umuhundi urundi azonanirwa no gutora kubera abuze karangamuntu kuko turavuga karangamuntu kaguha amafaranga
muri bino biheho hari niko usanga bagashize ko ibijanye n'intererano by'ibikorwa rusange z'iterambere aro umugise ni wari babidukoreye mu 2015 nagira nsabe Prosper atuho muco kandi bazodufashe kugira ngo kubijanye na karanga muntu bumvikane na leta n'abarongo ya makomine kugira ngo karanga muntu zitangwe neza ziboneke kandi ku giciro cyazo cy'amafaranga amajana 5 muri cyo gihengira ngo hoboneka abitaba amatora ku bwinshi.
Tuyote nishuti mwese kumulika mwela randanya kumiriza ila diyo hiju uja Amerika tulikumu na Elia. Elia mwiliweneza
ya kuhaye mwiliwe chane kwa
mwiliweneza izina jikiru ndini ndi Elia
nitukwa sengi yumu
sengi yumu wa mwrafisiki wazo mwrafisiki yumu vio
kume inere anu nashaka kutere la mwiliki nosikani ilo nashaka kubaza mbeko hari habarundi kwavu nyivandi tekuwe sikuke na watapu walimu mashira hamwe ari hanze bahora bari mu mashyirahamwe yahagaritswe abapfu bavuga yuko boreka guhindura iyo bwirizwa shingiro byo babipfa kuki kugira ngo bemere kurihindura jyewe ku cyumviro cy'iwanjye mbona ari ibintu bahindura bituma tukuma twibereye mu mahoro turimo kuko bazo murakoze n'icyo nashaka kuvuga.
Ego me murakoze sengiyumva Elia ico kibazo naho mu kibaje sinzi ko bashiga ntahe turi kumwe bashobora kutishura ariko barashaka kugira ico bakivuze ko reka dujambo Prosper ntaurwami
murakoze reka mere ku kibazo zeno yashikirije civyo biganiro bagize ngo iyo abantu baganiye ntibafite ngo nakamaro ico kibazo ngira kutwariza handi twebwe mu gwiseni twari twasabye yuko ibyo abanyepolitike bumvikanye kugira ngo bironke ingufu zikwiye ngo gukora uko bashobora kugira bije mwibwirizwa shingiro canke bije mu itegeko rigenga amatora ni naho byoronka urufatiro kugukorerwa ko ariyo ndamubwiye yuko ibyo bumvikanye bidahindura ibwirizwa shingiro n'itegeko rigenga amatora ni waza ko iyo mvugo nze nayitahura twari twabasabye yuko ibyo bumvikanye muri federut bo babishira mu itegeko rigenga amatora narijya mu 2024 iryo tegeko rigenga amatora ryasubiwemo nima muvibuka ibyo byaneho byari byabereye muri cha kigo benibe harimo 2013 ico gihe abanyepolitiki batari bake bari batashe sinumva ari cyabagoye kugira ngo ntibabishire mu ibwirizwa rigenga amatora ico gihe kuko bari batifitiye ububasha n'uburyo aho rero sinibaza ko ari kosa rya sene ikindi naco kuri izi mpungenge bafise ku bintu bijanye n'amakarata karanga muntu mwingareze twaragize inama n'inzego za leta zitandukanye harimo ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati harimo n'uwaserukwa ubwo bushikiranganje aributsa yuko ikarata karanga muntu ibugwa amafaranga amajana 5 warasabye uko rero ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bwo korohereza bene gihugu kugira ngo baronke izo karata karanga muntu kwa cyane naye impungenge z'uko tuzaba twandika abana b'imyaka 16 nashaka kubabwira ko itegeko dufise ubu itanga uburenganzira ku muntu w'imyaka 16 arafise uburenganzira bwo koronka karanga muntu rizoba ari itegeko rya leta hasanzwe rishizwe mu ngiro ku mpungenge nazo z'abazohunguka kumbure yandikwa ryaheze ibyo n'ingingo ya politiki ishobora gufatwa seni ifadikanije n'inzego za leta kuko harimo ikibazo cy'uburyo n'ikibazo cy'umwanya turi abantu ibiri mu gihugu turabibona turabikurikirana ka Burundi icyo kibazo twokivugana n'inzego za leta tukaraba Burundi bahungutse kumbure igihe cyo kwandika cyaheze ingene bofatwa izo n'ingingo no vuga z'ubuhinga na politiki zishoboka iyo zumvikanye ko aho no vuga ko atamakenga menshi zotera ariko abarundi nabo borohereze bagenzi babo ababishoboye batahe kare ntibazoze gutaha kumbure ikiringo cyandikwa gisa n'icyarengerekanye n'ibyo gukosorwa bitagikunda hanyuma kubisigaye navyo nibaza yuko bene ibi bintu atari bibe byo gutana ku imyiko mahubwo umurundi wese yogerageza kuraba icyo yoterera mu ntumbero yuko amahoro atsimbatara mu gihugu na demokarasi gashinga imizi nayo ubundi bwo kuguma umuntu avuga amakenga n'impari yofasha no mu gutanga inzira zotanga inyishu kuri ibyo bibazo nk'ibizakaranga muntu bizo barundi bohunguka hama ngasaba umushinga ntahe zeno nawe ku ibyo biganiro bibandanya ni nicyo gihe nk'ubu ko ari kubasigura ibyo hinyanyugwa haba mu ibwirizwa nshingiro haba kumbure no mu itegeko rigenga amatora izo cari kurikira kuko ibwirizwa nshingiro n'iyamara gutogwa birabo bwo nakaye uko yazobura izindi ngingo bijyana nazo ziri nko mu itegeko rigenga amatora nibaza ko amarembo acuguruye abantu babishoboye ahubwo bubandanya barakundu baterera kugira ngo igihugu giterekeje imbere
ikibazo cha sengiyumva Elia naho navuze ko nyishe umwe gwe mutazifise kuko mutari kumwe nabo avuga ko bandika kuri Facebook na WhatsApp ariko nashaka mugire icyo mukivuze ko mukanya gato
bandika kuri Facebook na WhatsApp
ngo basaba ko ibwiriza shingiro bitohinduka
none ubuze bibarizwa muri seni
buna kanya nani ndabahaye kugira ngo mugire cyo muvuga ko nani yavuze ko ico kibazo kitabaraba mudashaka kucishura ariko reka duhe na
kandi ikivuze muri politike n'ibisanzwe kubona hari abarundi bipfuza ko ibwirizwa shingiro idahinduka ahubwo niwe politike ihagaze nico gitumaza baza abarundi abemera ko rihinduka n'abatemera cyane baza ko ari ingendo ya politike ahubwo yanga demokarasi
ego me reka duhe na kanya n'abandi abero gashati ico kibazo mu kivuga ko iki cabajijwe na Sengiyumva Elio
ico kibazo cabajijwe na Elia ko hari abandika kuri Facebook na WhatsApp ko iryo bwiriza shingiro itohinduka n'uburenganzira bwabo kuko turi muri demokarasi ko hari uvuga ati iri bwiriza ntirihinduke ni nkuko hari avuga ati iri bwiriza shingiro uko rihinduka rwose mugabo rigume rihinduke mu ntumbero yaciwe n'amasezerano ya Arusha abo nitwebwe rero twa tuvuga tuti abivuga n'ibisanzwe mugabo kandi n'abivuga bomenya yuko no mwibwirizwa shingiro iri nyene risanzwe ritugenga no munsi rigiye guhinduka harategekanijwe barategekanijwe ingene iryo bwirizwa shingiro rihinduka bitifisigura yuko ibwirizwa shingiro ko ryo rihinduka ari ibintu bishika mugabo cyane cyane ibwirizwa shingiro ritugenga no munsi ibwirizwa shingiro ridasanzwe rifite inkomoko hama turaje rero impinyanyiro bagize twebwe mu mwanga w'adasigana itona twarabonye koko amasezerano ya Arusha mu ntimatima yayo yubahirijwe nayo tuvuga tuti ni ibintu bisanzwe kwibwiriza shingiro ndatse ibihugu byose igihugu kigenga mu Burundi n'ibindi amabwiriza shingiro arahinduka iyo cyane cyane abantu babyumvikanye
ego me imbere yo kuduha ijambo Benire kaduhe ijambo kandi Zenon imubona nawe nyine agire icavuze kuri icyo kibazo n'inyishu zatanzwe na Ntarwani
nabyumvise neza
ego me nagomba mugire icyo muvuze ku kibazo cyabajijwe na Elias Sengiyumva yariko avuga ko hariho abarundi bandika babifuza ko ibwiriza shingiro ritoba ariko we bakifuza ko ryoba kugira ngo abarundi babandanye biberaho mu mahoro
mubisanzwe ibwiriza shingiro hari ibyo Profesori yavuze ati ibyo mwumvikanye mwamukwiye kubishyira mu ibwirizwa shingiro no mu ibwirizwa rigenga amatora ibyo ni kuri mugabo none mu gihe tubyumvikanye hanyuma bakagomba kurihinyanyura mutari kumwe numva ko baba banse ibyo biganiro binuze ko twari mu biganiro ibwirizwa shingiro bari kurizana rikaba ikibazo kimwe mu bindi biharira kuko n'ibwirizwa ridasanzwe hari naho mbere n'iyo ritoje wewe rikugaruka ko hari abo byashikiye sinirewe ndabitanga ko akaro abo byashikiye ribagarukira ko nari kandi aribo baritoje rero nozeye twari abagomba ko ridahinduka hari imvo bari kubigira icyo bagomba bafite icyo ndigihinduke ari kuvuga bati kindi gihinduke abandi bati kindi gihinduke bakatanga imvo erega nta na kimwe cyane cyane bwirizwa shingiro iyo rihinduka baratanga imvo y'igituma rihinduka kugira ngo nuzoza kurisoma amenye igituma aba rero bashaka ko duhinduka ari migambwe yose kandi ntawaravuyemo harimo na Seni yicabona Seni rero yibonye yuko uko twabisezeranye bitariko biko biragenda ahubwo yari gutanga imiboyi bivyo numvikwe ngene mwaganiriye kandi byanditse siko biriko biragenda yewe ayo matora sino yahagarikira
ica kibazo tura kigaruka ko ariko imbere yawe reka duhe ijambo Beni ni kuri muri neza
miro neza
muri he Beni ni kuri
turakomeye
turaho muri hehe
ndi mu gisagara cha Bujumbura
murafite kibazo murafite cyumviro
Beni ni cyumviro nagoshaka guterera ego kwibyerekeye aya matora y'ibyizwa nshingira agomba kuba yewe nifuza cyangwa n'abandi barundi batari bake turifuza yuko muri integuro yayo nkuko ari amatora novuga azoshyiraho ibwirizwa shingiro rya bwirizwa shingiro naryo rikazokora mbere no ku matora agiye gukurikira ibihumbi 2020 abadatora inzego twivuga yuko byohera ubunyene birimo umuco ukwiye kuko tuko turaraba mu minsi iheze twagiye twumva abantu batari bake bari mu migambo itavuga rumwe na leta bagenda bafatwa ngo yako bigisha gutora oya mugabo tukajya dusimba kandi tukumva nko n'abandi babigarutse ko abandi bariko barigisha gutora ego muri leta mbega izo mvururu zitanguye ubunyene ni hagaraje bwirizwa nshingiro naho rikigwa mu ndenyene mu matora akurikira ntituzaba dusubira gusanga tugiye muri mu byo mu myaka ibiri heze mu myaka itatu heze mu 2015 twifuza rero ko abanye politike boje hamwe bakumvikana guhera ubunyene maze akazogera amatora y'umwaka 2020 hagatekanye bose babyumva kuma kugira ngo abarundi ndugume turi muri zuguru zuguru uko amatora ageze nk'uko byama biba murakoze
murakoze Benini ukuri eka impanuro mutanze impanuro zumvikana reka tuhe ijambo mushyana he Prosper ntarwamiye agira icyazivuze ko abarundi bakwiye kuja hamwe kugira ngo bumvikane kugira ngo imvururu ntizibe kugira ngo mwaka 2020 hazaba amatora yemewe n'abarundi aho kusanga hari nk'imigambo yiyonjora izo mpanuro muzi bwa kwikiye mushyana he Prosper ntarwamiye
izo manora zuko abarundi boja hamwe bakagira icyo bapfunditse ni nziza cyane ariko uko ndabizi kuri ibi bijyanye n'irwizwa nshingiro abarundi batari bake n'ukuri barafite icyo babajijwe mu biriko birakurikizwa amatwa nsumira kandi nkuko najya nagenda bikurikirana ibyiyumviro byinshi ntibyavuye mu byashyikirijwe n'abenegihugu
egume namwe abera gashatsi mu matora yo mu 2015 imigambo itari mike yari yonjowe mu matora umushyira ntahe Beni ni ukuri asaba ko abarundi boje hamwe kugira ngo ayo matora ntazabe nk'amatora yabaye yaheruka muvuga muvuga iki ku mpanuro atanze
impanuro atanze obe ni impanuro nziza kandi zumvikana nta murindo n'umwe atokwifuza ko amatora yaba meza cyane kandi amatora atagira agatosi atagira imvururu nk'uko twabibonye mu 2015 ariko byose biva ku migambwe bikava ku banyapolitiki kuko si mu 2015 gusa mu Burundi mengo imaze kuba umugenzo aho umuntu yitaba amatora yagera hagati ngo ndasokoye nibyo harabi ibibazo ariko cyane cyane ibibazo byavuganwa ko mugabo umuntu akabandanya amatora kuko hari wiyumvira ngo yavuyemo ngo abandi baca bayaheba cyangwa ngo yavuyemo ngo acahagarara ariko turavye l'experience chatweretse mu 2010 mu 2015 twebwe abanyapolitike twari tukwiye kubona ko nyimba ufashe ingingo yo kwitaba amatora ngo yabandanya ugashika kuko hama tukacana cyane kibazo cyadutse abantu bakicara mu mwaka kivugana mu ntumbero y'ugutegura amatora meza agiye kuba mu minsi ya vuba
egome mushyana hinamwe zeno nimubona mu gice muvuze kuri izi mpanuro zitanzwe ko mu matora yimirije abarundi bose baba bari hamwe kugira ngo ntivyashitse mu 2010 mu 2015 ari vyo mushenahe abere gashatsi yise umugenzo kugira ngo ntibisubire kuba izo mpanuro muzi bwa kwiki
amatora aringanizwa na leta gushyira hamwe abantu ni leta nibaza ko kuba ari ibiganiro politiki zovyinzira muri ubwo buryo kugira ngo matora agende neza ari ivyo pari ibiganiro ngira ati nshikirije nawe bagandi bashikire ati dushikirije ikenewe tugahanuza ivyo byariho itariho bari impaka nayo haruye ikinguruka nawe haruri n'ugira ibindi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude mwiriwe neza
ndagize mwiriwe ndaramukije n'abasikirize
ndarakumva izina ry'ikirundi ni nde Claude
Hakizimana
murafite ikibazo murafite icyumviro
yego narifite akabazo kamwe nagomba kubabaza abasikirize bose muri rusange ibyo bamerereye ndahita numva bamwe cyangwa abantu bumva bimwe bivuga yuko amatora ayo mayini bagiye barakora abaje abasanseri nyine bagiye bararukije yuko habayemo ubusinenge nagomba kubaza rero abo b'imigambwe ndetse n'uwo mukomiseri batumyeho muri seni icyo babivuga ko umuntu muri rusange nyine babibona nka seni icyo babivuga ko nk'abanyamigambwe uko babibona murakoze
Claude Hakizimana ni ikibazo kivuga ko hariho abajejwe reka guharura cyanke kugenduza abazotora ari bo yise agent recenseur bavuga ko mu kubaha ayo mabanga harimo utunenge mushana Prosper Ntarwami
nagomba kumenyesha abarundi n'amakungu ariko twumviriza yuko mukugena abantu bazokwandika bazosa abazotora ariko kwitaro sansuma nta migambwe yajamo abantu baza kubicyabo iyo ni ntumbero nyamukuru abantu bokumva n'idutane kwimiragwe icya kabiri nuko mu byo twaraba yari diplome twasaba umuntu yose diplome niburi buri zimwe bita B4 kuba tuzifise B6 na B6 abo uwekivalano kuvuga ashobora kubatize mu Burundi zahandi bazita ukundi mugabo uhabye ubumenyi bw'izo diplome bingana n'izo bazanye icyo cyari cya kabiri icya gatatu naho twasaba uko umuntu ashobora abavuka aho hantu cyangwa haba kugira ngo bimworohere gukora ibisigaye n'ukuri ntababesha bareka kubabwira neza n'ingorane z'akazi mu gihugu tutazi kuba abashomeri benshi uca usanga ari umuntu hari nk'uwo yari yipfuje kwajamo cyangwa izina yoba yari yashikirije cyangwa uri yabonye ritarimo yacavuga ngo byagenze nabi mu gihe batubwira bati abatowe se abarundi iryo ryo bari kosa mu gihe batubwira bati abatowe ntibavuka kuri uwo mutumba iryo ryo bari kosa mu gihe batubwira bati abatowe ntibaba kuri uwo mutumba iryo ryo bari kosa nawe kuvuga ngo kubera jewe nari nipfuje yuko uwitwa Benwa ajamo aho kuja Benwa bagasanga hagiye uwitwa Yohane nukuri tubibuze atakudidinganya atanga usigaye inkore ku maso nimwe bavuga ati akuri Yohana uhashire Paul ahanini n'ingorane z'akazi abarundi nibubakwe kuri uko biri hama icyo kibazo kigwe muri rusange ariko bumve ko 11,583 bashwiragiye mu mitumba hafi 300,000 yo mu Burundi murumva ko abarundi bose batokwigwa nimwe tuvuga tutabakunze n'abarira mu bindi icyo kintu bacumva ahanini ingorane z'akazi nuko batagomba kubidudura
ego me namwe mushyanahe zeno nimubona kuri icyo kibazo nyine
niba z'ikibazo gihagaze kuba ajaro santere ikibazo kiri hejuru ya
ego mushyanahe namwe abere gashatsi kuri icyo kibazo nyine cyaba ajaro santere bavuga ko mu kubaha akazi hoba harabayemo utunenge
izo nibaza ko atawo bideha ko kandi n'ibintu bishobora kuba byarashitse kuko mu bisanzwe nk'uko Prosper abivuze urabye je naragiye dufasha akanya ndakurikira ntaho nari mperere mu gisagara cya Bujumbura urabye nko muri komine Ntangwa umurongo w'abantu barondera kujya muri ibyo bibanza warabona koko ko badashobora gukwigwa ngo bari abantu benshi cyane sinzi ngira ngo n'amadosiye yari amadosiye arengeye aha rero gusa ikiba gikomeye ni uko abo bajejwe kwakira amadosiye no gucagura bajamwo bo kwisunga amategeko aba yashikirijwe no mu gusenyi ngaho rero ntiyoheza bigatuma atawidoga mu gihe abagiyemo koko baba ari abantu babikwiye bakwije bya ngombwa hama bagatorwa bisunze amategeko se n'inyenda yashizeho mugabo atasunzi cyanke kamwana wa mama
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean-Claude Ngoboka mwibe neza muri hehe ga Jean-Claude
allo
oui muri hehe
ndabumva
yego muri hehe
ndi Ngoboka Jean-Claude emerere mu Rwanda
yego murafite ikibazo murafite icyumviro
ndimo narebe seravuba mu karere ka Ngoma
yego ikibazo
icyumviro
ikibazo icyumviro
none ikibazo nari mfite kuri abo baturanyi bacu nuko njyewe uko mbyumva alo
duga ku ijambo turakumva bandanya
uko mbyumva njyewe nuko bahaje bahira hamwe bakabanza bakaza bakagira iki bagacyura abarundi bari mu bari hanze y'igihugu bari mu nkambi zitandukanye ku isi hanyuma bakabona gukora amatora kuko n'ubundi nibakora amatora abantu barundi bari mu bihugu nk'ubu nka Tanzania n'u Rwanda na hose muri za Zambia na rwose amatora n'ubundi azagenda neza bizakomeza bizemo impaka z'imvururu z'imirwano n'ubundi bakomeze bitwa impunzi kandi nta mahoro yaba mu gihugu cyabo batabanje gucyura impunzi ziri hasi
Jean-Claude Ngoboka murakoze reka dushikize icyo kibazo abashyira na turi kumwe reka dutangire kumushyira na Habiel Gashati icyumviro cya Jean-Claude avuga ko amatora akwiye kubanza kurindirizwa gushikaho abarundi bari hanze makampi yatandukanye batahuka ndugakwijamo
murakoze kuri icyo kibazo cha Jean Claude twebwe icyo tuvuga nuko byari kuba byiza koko kw'abarundi bari mu buhungiro botahuka kugira ngo nabo bashobore kuronka uburenganzira cyo kimwe n'abandi barundi bene baba bari mu gihugu ku bijanye n'amatora ndetse n'ayandi madruwa y'abarundi ariko kandi nibaza ko no kwemeza ndetse nta n'uwompinyuza ko nta mu Burundi hatwara amaze kujya mu nzira ya demokrasi kugira ngo kuva mu 2005 duhereye hagufi harabaye amatora kandi ayo matora yarabaye hari impunzi ziri hanze mu 2010 naho nyine ntavuga ko impunzi zose zari bwatahuke nuno munsi rero wavuga ngo tuzosha gutunganya amatora ariko impunzi zose zitahutse ngira ngo twoca tuba mu gihugu igihugu cy'ubuntu cyose gisubira inyuma kuko nta matora yosubira kuba twoca tujya rero mu ngorane z'ubutegetsi ariyo twavuga tuti leta twebwe abanyamigambwe n'abandi ndetse n'abo banyarwanda n'abandi bo mu byo bihugu badufashe kugira ngo izo mpunzi zitahuke kandi ibyo navyo nibaza ko bitaba mu Burundi gusa ndetse no mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu nibaza ko haba amatora kandi hariho impunzi ziri hanze twavuga tuti amatora ntasubira inyuma zoba hama bene bacu mu buhungiro botahuka kugira ngo amatora nabo bayajemo
namwe izena ni mubona kuri ico cimviro ca Ngoboka Jean Claude mukanya gato
ne umunyarwanda ya sati jambo anyibukije zigeze kuba mu Rwanda gashatu ya beri yobaza ivyashikiye bwana kweri niho yo yomenya ivyo ariko arakora
Mwishia na hina mwe Prosper Narugami kuri chati mviyo doga kwi jambo
Ego chati mviyo ya shikiri jani chiza ariko ishi kwa mungiro jacho ni jori govrana zowa viza zowa vihimbae zowa viza kuruta warundi vose wa unze wa atashi tuwa gira matoro ariko nedo sigani ngore kumason hagi ugu na kime kuisi ndu umva chari ngani za matoro awe negi ugu vacho vose wari mungi ugu urundi vose wa ugambere uvikoze uchangi uvishiteko ariko icyifuzo ni cyiza ahubwo reka amatora abe umutekano ugaruke amabukebuka abarundi batashoboye kuza muri iyi minsi y'amatora yimirije bazoze no hanyuma ariko isi yo bayamaze kubijuru atumvize yuko abantu bose bazotaha hari amatora yobangira ngo ni icyifuzo icyifuzo na cyarige kije mu ngiro cyane kije mu ngiro ariko ndabisubiyemo nta namwe ku isi ndumva iyo ucaringanije amatora bene igihugu bacu bari mu gihugu hose ariko tubwira kimwe tucigane
ndabona kanya kagiye mu kanya gatoyi cyane rwose nagomba mwebwe nyene umushe nta he Prosper Ntarugamiye ndabasaba bimutira kamu abarundi cyane cyane bazo kwitaba amatora eka n'abatazo yitaba kamu mute baro abanyapolitike nakahe eka nabo bose bazo bajejwe amabanga yo gutunganya amatora mu Burundi mu kanya gatoyi amasegonda 30
murakoze ku barundi bose bari mu Burundi hagati cyangwa hanze twobasaba yuko bo kwitaba amatora na cyane cyane mu kwiyandikisha kuko ni ntango ya byose iyo yandikwa naryo zizotangura mu ntango zo kwa kabiri itariki nyezi na tuzoyishikiriza abanyepolitike nabo ndabasabye gukunda igihugu cyabo ntibazana mananiza bamenye igihugu cyabo ukuntu kimeze n'ibikigoye ahubwo aho gutega imitego bazana intererano kugira amatora agende neza kuba
sozera
yego hamara inzego nazo za leta zikora uko zishoboye kose kugira ngo uburyo bw'amatora aboneka bene igihugu bamenye bitabe hama bategure n'umwuka wa politiki utuma abarundi bari hanze bataha bitaba ubwo rubanza bw'iteka bw'igihugu
namwe zino nimubona ikintu bakama motera haba ku bategetsi eka abanyapolitike eka n'abantu bose azotunganya amatora mu masegonda 30
uko nabigarutseho ngaruka ku rupapuro rwagenye inzira y'amatora y'2015 byari ibiganiro kandi n'intumbero y'ibiganiro twari twashyizeho nibaza ko yogaruka gusaba rero ko iyo ntumbero yogaruka twari twashyizeho kuri urwo rupapuro rw'inzira nibaza ko ari ukwanga igihugu nk'uko wamenga ko turatega imitego
igihugu moshe na yaberaga gashuti namwe amasegonda 30 muduga ku ijambo akamu
ego akamo gambere umugwiseni wo nkuko uri kora bikora wogerageza ugakora mu bwingenge ntangere mu gutunganya amatora ku barundi bene wacu baba bari mu gihugu canke abage barangura imirimo hanze nabo bogerageza bakiyandikisha bwa mbere kugira ngo
umushinzwe abere gashati ndabashimiye cyane bose ku kanya mwatoye kugira ngo mugire uruhara muri kiganiro ndagushimiye umushinzwe zeno nimubona ku kanya mwatoye namwe ndabashimiye cyane bose Prosper Ntahorwamiye ku kanya mwatoye kugira ngo muduhe umuco ukuntu amatora ariko aratunganywa turashimiye abanyuranye muri radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo eka abaduteze amatwi namwe mwese turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika.